Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Nicheka ntangira cyo kongera guhurira kuri ino sango kaze mu ganiro ya gani mejo na 53 mu mugambi wa mashire hamwe Alert International Policy to Nantel News kufashe gumwe bw'uburayi kuri mikro muri kumwe na Alexandre Bizimana. Imiganiranire y'igisagara cha Bukavu na Uvira yarahagaze guhera mu mpera z'indwi turangije bitumwe n'imvura nyinshi yaguye mu gice cyangomo ituma ibarabara ryononekara cyane, aho imisozi yaguye mu ibarabara ahandi barabara riracika. Aho ni nko muri Nyamuvangira ku birometero hafi ya 20 uvuye mu Kamanyora. Kubwa banyura muri iyo barabara ukwiyunguruza ntibyoroshe, aho bisaba guhanahana abantu kubagendesha imiduga. Abavuye Bukavu bagatwagwa n'abavuye Buvira, abavuye Ibuvira nabo bagatwagwa n'abavuye Ibukavu. Ibyo bigakoregwa muri ico gice ibarabara ryononekaye, nayo ibikorwa byo gusanura bisaba ukuboko k'ubutegetsi nk'uko bibandanya kuvugwa nabo banyura muri iryo barabara. Ingaruka zifatiye kuyononekara ry'iryo barabara zikaba ari nyinshi ku mpande zompi z'ibisagara Uvira na Bukavu, na cyane cyane iduga ry'ibiciro mu masoko. Muntumbero yo gutsimbataza ubumenyi mu mashuri y'intango, ubushikiranganje bw'amashuri mato mato ayisumbuye n'imyuga baratanguye kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 6 ndamukiza 2021 igabugwa ry'ibitabo byanditswe mu Giswahili ku banyeshuri bo mu mwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu mu mashuri y'intango mu ntara y'Indero ya Sud Kivu 2. Itanguzwa ry'ibikorwa ryabereye kuri Institut Mwenga wa Taifa bihagarariwe n'intumwa y'ubwo bushikiranganje.
Iryo yugurwa ryitangwa ry'imfashanyo ry'ibitabo biri mu rurimi rw'Igiswahili ryatanguye kuri uno wa kabiri genekerezo rya 6 ndamukizi uyu mwaka, aho ryahereye kuri Institut Mwenge wa Taifa rikaba ryatangujwe n'uwa Serikiye umunyamabanga mukuru w'ubushikiranganje bw'Indero yajavuye Kinshasa, aho n'abayobozi hamwe n'abarongo ya mashure n'abavyeyi bari ngaho. Kubw'iyo ntumwa, ubwo buryo bushasha bufise intumbero yo kunagura indimi kavukire hamwe no gufasha abanyeshure gutahura neza inyigisho bahabwa muri izo ndimi, ngo narijya izo ndimi ari nazo bakoresha mu mihana yabo no mu kibano. Itangwa ry'ibyo bitabo ngo rizogenda rirababuke buke ku mashure yose mato mato yo mu ntara y'inyigisho ya Kivu y'Epfo ya kabiri. Ni mu gihe ishure ritoya rya mama yemo ryabaye irya mbere kuronswa iyo mfashanyo ifashwe mu mugongo n'ibanki y'isi. Twamenyeshe ko uwo mutegetsi yavuze ko inyigisho z'ukungena ibyo bitabo bikoreshwa zitegekanijwe mu minsi iri imbere.
Munzi herutse kwimurirwa muri site y'impunzi z'Abarundi ya Murongwe, bararonkejwe amaparasere yo kubakamwa amazu n'urwego rwa leta rujejwe impunzi CNR ku wa mbere uheze. Rwa mu miryango iri hafi y'ijana baronkejwe ahantu hangana n'imetero 625 ku 625 kugira abo bakemwo amazu yo kubamwo. Abo basaba HCR ko yobafasha mu kubakirwa.
Amaparasera barayaduhaye, ariko nubwo bayaduhaye dufise ikibazo cy'ubuzima ingene dutegerezwa kubaka inyubakwa dutegerezwa kubamwo, kuko tumaze imyaka irenga ishika hafi 2 turi muri cadre transit nta kintu dufise twubakisha. Ni kuvuga abafundi batwubaka turi nanaza tukarondera amatafari, amatafari twarayaronse mugabe imvura yakubitira ngaho, kuko nta buryo dufise bwo kubaka ayo mazu muri zo parcela baduhaye. Icyambere tubabwira ni ukuri barakoze kuba baraduhaye amaparcela. Icyaka icyo dukenera byihuta rero ni uko baturonsa uburyo amafaranga kugira ngo twubakishe amazu tuve mu mahangare dusanzwe turimo, kuko tubayeho mu buzima budasanzwe. Ku muryango batanga iparasera ingana n'imetero 12 ku mirongo hafi 25. Inzu twubakamwo bivana n'umuryango uko uba ungana. Umutaye gangi bara ishobora kuba ingana n'imetero hafi 3 kuri 5.
Ahanino yano cyane cyo kuno munsi nimero 153 kirangiriye. Mwagiteguriwe na Hassan Shabani na Marshall Ninahazwe, bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba. Mwagishikirijwe na Alexandre Bizimana, naho ubutaha.